Murumva radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu miriwe ne Thomas Amirindo basuhuza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Mu Burundi ishyaka CNL ryemeza ko rizubahiriza amategeko nubwo bwose ritishimiye ko ritagize umwanya wa mbere mu matora.
Abatoye ko tubazi nabije ko bonyine bimanga ko bivye bugakora kundi kugira abagumye gutegeka bafirizwa kwira ubumbe kindi muntu yabwira bigice uyo dako abarundi banezerewe nuko abacirwa bukuri nabohoro batora imivyimba abatora imivyimba hariya
Agathon Rwasa umukuru w'ishyaka CNL usanzwe ari na vice president w'inteko ishinga amategeko icyuye igihe umutwe w'abadepite yabaye wa kabiri mu itora ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu Burundi kandi urukiko rw'ubujurire rwategetse ko abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga iwacu baguma mu munyururu naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage b'inzirakarengane barenga 1300 barishwe mu mezi 8 ashize ONU iti bishobora kwitwa ibyaha byibasiye inyokomuntu ni mukanya mu makuru amakuru twabateguriye kandi tubagezaho je na bagenzi banjye bose dukorana hano I Washington DC turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona ikaze muri aya makuru amakuru yo hirya no hino Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abasivili 1300 bishwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aya mezi 8 ashize. Mu itangazo yashyize hagaragara kuri uyu wa gatanu umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Michel Bachelet avuga ko ubu bwicanyi bwabaye cyane cyane mu ntara za Ituri Kivu ya ruguru na Kivu yepfo mu burasirazuba bw'igihugu ababukora n'abasirikari n'abapolisi ba leta ariko cyane cyane ku isonga umutwe ufite intwaro witwa Codeco Cooperative pour le développement du Congo ugizwe hanini nabo mu bwoko bw'abarendu nkuko Loni ibivuga Codeco ikunze kwibasira abo mu bwoko bw'abahema n'abaruru Undi mutwe ONI ishinja ubwicanyi bw'abasivile ni ADF Allied Democratic Forces mu cyongereza cyangwa Force Democratique Alliée mu gifaransa ugizwe ahanini n'abantu b'abayisilamu bakomoka muri Uganda uyu mutwe ADF wavutse mu 1995 uvuga ko uje kurwanya President Museveni wa Uganda muri Kivu yepfo Abasivili bazira cyane cyane intambara z'amoko hagati y'abanyamurenge n'abafurero no hagati y'ababembe n'abanyindu. Loni ivuga ko ubwicanyi bwabaye no mu ntara ya Congo Central yahoze yitwa Bakongo ndetse no mu murwa mukuru w'igihugu Kinshasa aho kuva ku itariki ya 30 y'ukwa gatatu gushize kugera kuri 24 y'ukwa kane gushize abasivile 62 bishwe mu bitero by'abasirikare n'abapolisi ba leta abandi basivili 74 babikomerekeyemo bose nabo mu mutwe ugendera ku mahame ya politiki n'ayamadini bivanze witwa Bundu dia Congo BDK mu magambo ahinnye usibye kwica iyi mitwe irayogoza kandi gafata n'abagore n'abakobwa ku ngufu ayo mabi yose yatumye kandi abaturage barenga 500,000 bati byabo barahunga mu itangazo rye Michel Bachelet avuga nyine ko ababajwe cyane n'ibi bintu akemeza ko ubu bwicanyi bushobora kwitwa ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara arasaba anketi zigenga kandi zimbitse asoza avuga ati abahohoterwa bakwiye ubutabera ukuri n'indishyi z'akababaro arasaba kandi leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubu bwicanyi buhagarare burundu kandi ntibuzongere Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyigaragambyo yatewe n'iyicwa rya George Floyd yahaye umwanya imihango yo kumwunamira no kumuzirikana imihango yatangiriye kuri uyu wa kane nimugoroba irakomeza mu ijoro mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuryango abantu b'ibyamamare abanyapolitiki abahagarariye uburenganzira bwa muntu na rubanda basanzwe bateraniye mu masengesho muri kaminuza uhanuza North Central nko muri kilometero eshatu uvuye aho Floyd yiciwe. Abafashe ijambo bose basabye impinduka nyazo guhera mu mizi y'imikorere n'imyitwarire ya polisi n'ubucamanza mpanabyaha, bavuga ko nabwo bucinyiza cyane cyane abirabura bukabera abazungu. Barabanje bahagarara bucece iminota 8 n'amasogonda 46 igihe umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin yamaze atikamiye Floyd n'ivi kugakanu. Floyd aryamye kunda, amaboko aboheye inyuma mu mugongo n'amapingu biza kumuviramo gupfa yaheza umwuka. Mu nyigisho ye, pasitoro uzwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu Reverend Al Sharpton yasabye abantu bose guhagurukira icyarimwe mu gihugu hose bagahagarara mu izina rya George Floyd, bavuga bati nkura ivi ryawe ku gakanu. Ahandi henshi mu gihugu naho habaye imyigaragambyo, ariko noneho mu rwego rwo kunamira Floyd, basobanura ko kwigaragambya byahinduye isura kubera ko abapolisi bane bashinjwa urupfu rwa Floyd bose batawe muri yombi, nuko umushinjacyaha yahaye ibyaha abarega uburemere bwisumbuye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ivugira Washington DC. Turi no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bo mu bwoko bw'abanyindu n'abafurero muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bamaze hafi icyumweru barwana n'abanyamurenge bo mu mutwe witwa Twirwaneho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Uvira Vedaste Ngabo arakurikirana iby'iyi mirwano.
Abo baturage bo mu Kongomani mu bwoko bw'abanyindu n'abafurero bari batuye mu Kamombo, aho bahungiye mu bice bitandukanye birimo Kagugu na Kihere, Kirumbi ndetse na Mutambara. Bavuga ko bari bamaze iminsi igera kuri 5 bagabwa ibitero n'abagwanyi batwirwaneho bayuwe na Koloneli Michel Makanika, aho bamushinja ko atwikira amazu ndetse no kwica abaturage bane. Na Kwana Kawaza Akademiki n'umuturage w'umunyintu wari utuye Kanihura yahungiye izi ntambara yitwa Kagugu.
Aho batangira imirwano bahise bica abantu bane harimo abagore babiri n'abagabo babiri
izo nka bavuga yuko ari inka zabo basanze ngo abamayimayi bari baranyaze.
Abamayimayi sibo batuye ruguru aho ni mu karere kari gatuyemo abaturage gusa, izo batanyazwe na abamayimayi ariko sizo abamayimayi zanyazwe z'abaturage.
Koloneli Makanika umaze amezi agera kuri 6 akize igisirikare cya FARDC avuga yuko agiye kurenganura abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bicara bicwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi na Redi Tabara ndetse na Forebu mu misozi miremire ya Minembwe. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ahakana amakuru amushinja kuba hari abaturage yikiye mu Kamombo.
Ni abantu twishe barwanya intambara itoroshe n'abamayimayi, n'abantu bapfuye n'umumayimayi bari mu rugamba kubera ko bafite n'amazina hari nabo kwabonye bapfuye ndetse harimo ababayobozi. Urumva nta muturage wundi wapfuye jenoside kurwana abaturage wenda ashobora kuba barberigi kava ku muntu wenda ntitunamubone, ariko ntabwo twishe kuko hariho n'abagore benshi barimo ababyeyi twagiye dufasha kuko iyo tuvamo kwicara furero ntabwo twari kwicaramo ngo abandi tubafike, twagiye tubarekura kenshi cyangwa twagiye dufata tukabaha n'ibyo tukabakura n'intambara n'aramaza kugira ngo tubarokore. Twebwe ntabwo twaje nta kominote n'imwe tugomba kwirasa, niba tugomba kurasa abicanyi, ababuza amahoro, ababuza abaturage kubana no gutura. Nta kindi nahize bavuga, nta muturage rwose wapfuye yari afite ubwabwe ku rugamba.
Hari andi makuru avuga yuko hari inka z'abapfurero n'abanyintu ngo mwaba mwarapiye ahantu bita za Kanihura na za Cyakira.
Nta nka twapiye, nka twagaruje nyinshi neza abanyamurenge dufite nyirazo, ibyo ba nyirazo bazizi neza kandi amayimayi bari bazifite niwo twabitesheje n'ubundi, kandi birazi ko banyaze inka z'abanyamurenge zirenga 100,000.
uyu mukoronera akomeza kuvuga yuko usibye kuba bari kugwana na Mayimayi hari n'abasirikare ba leta ya Kongo nabo bagaragaye mu ntambara zabereye mu ngomu
ntabwo twije tubatera muri defense yabo niyo bavuye muri defense yabo tubareba yitwa Kamombo barazamuka bagenda baturasa ibibunde byabo nuko bamwe ko twirwanaho ariko nta kuko intego zacu ntabwo ari kurwana na leta iyo turarwana n'abamayimayi yabicanyi bari gusambura abaturage bagasenya igihugu
bivugwa ariko ari ibikoresho byabo mwafashe n'abantu babo
abasirikare babo batatu dufite umugore n'umwana turabafite kabisa bari kubica kumwe n'abamayimayi nawe kubera ko nta kibazo dufitanye turabafite rwose ntibarabashaka bazaze tubahaye kuko nta tugifite kubakorona
aya makuru y'uko FARDC yagwanye na twigwaneho mu ngomo yemezwa n'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dieudonne Kasereka aho yatubwiye uko aza kuduheza amakuru arambuye amaze kuvugana n'umuyobozi wa secteur opérationnel Sokola D Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubuvira mu ntara Kivu y'Epfo
hakurya ya Kivu y'Epfo mu Burundi Sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa i Bujumbura yategetse ko abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu baguma muri gereza iwacu ivuga ko igiye kungururiza iyi ngingo muri Sentare nahenyuzwa urukiko rwa nyuma bashigaje kwitura mugenzi wacu Eloge Wilika neza yaduteguriye iyi nkuru
Antoine Kaburahe umuyobozi w'ikinyamakuru cigenga iwacu ari nawe yagishinze niwe yatangaje ubwa mbere iyo nkuru kwamenyesha makuru y'ikinyamakuru ciwe bagumijwe mu munyororo dufise umubabaro wo kubamenyesha ko Sentare y'ingururizo itemeye ubujurire bwacu bagenzi bacu bagumijwe mu ibohere bubanza tuzokomeza kurondera ubutungane no kujana urubanza muri Sentare ntahinyuzwa niko Kaburahe yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter mu rurimi rw'Igifaransa yanashimiye abantu bose bakomeje kubatera intege abamenyesha makuru bari bakatiwe igihano cy'imyaka 2 n'amezi 6 na Sentare ya bubanza mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka bahanywe hafatiwe kucagirije cyiswe kugerageza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ikicagirije ubw'intango cyari ugufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ku bwa Honoroje umukuru w'igisata cya RSF ku mugabane wa Afrika nta fatiro bino byagirije bifise
ce dossier il est vide le procès en première instance comme le procès en appel ont clairement démontré l'absence totale de complicité ou même de tentative de complicité comme les faits ont été requalifiés entre
idosirera byaragaragaye mu rukiko rwa mbere n'urwiyengururizo ko atagufatikanya cyangwa kugerageza gufatikanya hagati y'amenyesha makuru bane bari iwacu n'umugwi w'abarobere bari bateye nk'ikirego cyagiye gihindurwa mu bisanzwe amenyesha makuru bakoze umwuga wabo baroye gukora inkuru ikinyamakuru cyose mu isi cyo hisemo gukora mu gihugu kirimo bategerezwa kurekurwa kandi ifungurwa ryabo ryorutumye kiza ku banyamakuru b'abarundi rusange baburabujwe muri iyi myaka ishize harimo no muri iki gihe cy'amatora muzi ko habaye iterabwoba ry'ukwicwa n'ukubagurwa irekurwa n'ifungurwa ryabo byoba hagahengwe ku binyamakuru by'i Burundi bitakinyisaganirizo niko umuyobozi ku rwego rwa Afurika w'uwo muryango uhanira ubwigenge bw'itangazamakuru avuga mudoki mu mwaba waserukira CPJ rifite icyicaro New York muri Amerika nawe nyene niko abona ibintu abanyamakuru ntibari gufatwa bazira umwuga wabo uru rubanza rwabonetse nk'agakinyizo ku itangazamakuru niko waserukira CPJ muri Afurika umunsi ya Sahara yemanga poye nawe arafise ubutumwa ahereza abategetsi bagiye kuramutsa igihugu mu minsi iri imbere
nouvelle page politique ce serait peut-être de commencer par rassurer la presse envoyer un signal positif à
urubuga rwarwo rwa internet narwo rukama rucibwa canke rufatirwa ibihano by'ubutavanako niko hari icyizere ko azingura u Burundi rupapuro u Burundi bukibyukiranya imyaka 5 y'indyane burimo ibi ntibizokoreka itangazamakuru ritemerewe gukora
yiderenza
niko waserukira ku mugabane wa Afurika umuryango ufite icyicaro i Paris mu Bufaransa zigura Abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu bari bahagaritswe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi. Ico gihe bari bafatanywe n'umushoferi wabo yahavuye arekurwa mu nyuma. Bari baroye gukora ku makuru y'abagwanyi bari baje bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhagarariye tabara ufite ibirindiro muri Kivu y'Umanuko ugwanya ubutegetsi bwa Gitega mu nyuma wahavuye wemanga ko baje buturuzi Rusizi baragwanyi babo. Igipolisi c'Uburundi cyatangaje ko cice 14 mu bari bagize uwo mugwi ariko cirinda kubita baroberi kivuga ko abagizi ba nabi kandi ko cyafashe inko 11 muzo bakoresha. Imiryango mpuzamahanga yabihanira ubwigenge bw'itangazamakuru n'agateka ka kiremwa muntu ikomeje gusaba ko Agnes Ndiribusa, Christine Kamikazi, Ejide Harimana na Terence Mozenzi barekurwa igashimangira ko bazira umwuga wabo kandi ikibazo cyabo ari mu miryango yabo aho kuba mu ibohero. Eroje wika neza ijuru rya Amerika.
Tukiri ku Burundi ejo kuwa kane sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko no kuvuga Afrika y'Uburasirazuba igisata cyiyungururizo no kuvuga ishami ryo kujurira yatesheje agaciro ibirego bya leta y'u Burundi yari yajuriye isaba ko umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya EAC umunyarwanda Ngoga Martin akurwaho agasimbuzwa umurundi. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Ibirego bya leta y'u Burundi igisata cy'iyungururizo cha sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyatesheje agaciro ni byari byatanzwe haraheze imyaka itatu. U Burundi bwiyamirije itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga kugira tware inama ashinga amateka y'uwo muryango mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. U Burundi bwaburana buvuga ko uwicara muri iyo ntebe yari kuba umurundi. Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeje akatari gake k'umunyarwanda Martin Ngoga atwara inama ashinga amateka y'uwo muryango ngo yatowe hawonyanzwe amategeko.
Twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa bya EAR baze guhagarara mu cyaha cyatwavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamashinga amateka ikora cyaha kubijyana n'ibitege biba bihari mu batora. Abashinga amateka b'Abarundi ntibatoye n'abashinga amateka b'Abatanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'iniburiburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye. Ibyo bitege nti byakurikijwe nico tuma cyose yuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hari amateka atakurikijwe murazi ibyo bikurikira nuko amatora asubirwamo bakurije amategeko. Kuko murabona mu gihe two kwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mukuri n'amashinga amateka ejo hashobora gufata hazira kuza yindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo hagatere igihugu cy'u Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kazi.
Ku bw'abacamanza ba EAC ibirego by'u Burundi nta shingiro bifite kandi byatanzwe biteba mu gihe gutwara inama nshinga amateka yari yamaze gutangura amabanga yiwe gutyo leta y'u Burundi itsindwa muri urwo rubanza nk'uko byari byagenze mu gisata cya mbere cy'iyo sentare. Mu ngingo yabo yo kuri uyu wa kane abacamanza ba EAC bagize bati dutegetse ko ikiringo cy'utwara inama nshinga amateka cyubahirizwa. Ibyo Burundi busaba sentare iravyanse. Igihe iyo ngingo yasomwa u Burundi ntibwari bwarungitse intumwa reka nta nico burashikiriza kuri iyo ngingo. Icyo bikoze ingingo yafashwe n'igisata cy'iyungururizo cya sentare nkuru ya Afrika y'ubuseruko ne ntabanduka. U Burundi bubwirizwa kwemera ibyashyizwe ko nk'uko amategeko abivuga. Gusa hari abandi bashinga amateka ba EAC nka Peter Matuki aturuka mu gihugu cya Kenya babona ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu bya politike hagati y'ibyo bihugu bibiri u Burundi n'u Rwanda.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa EAC mu Burundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye gaha mu karere. Tutaviri EAC ico kibazo kizotera n'izindi ngorane n'iterambere rya EAC
kuharibu biashara ya jumuiya.
Icho kirengo cy'inama nshinga amateka ya EAC cyahora giteye impari gisigaje imyaka ibiri gusa ngo gihere uzoca atwara azoca ba Burundi hakurikijwe ingene ibihugu bigenda birakurikirana muri ico kibanza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugume ku Burundi ishyaka ritavuga rumwe na leta CNL riratangaza ko kujuririra icyemezo cy'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga Cour Constitutionnelle bitakiri ikintu cyihutirwa muri gahunda zaryo. Ejo kuwa kane uru rukiko rwemeje ko amajwi yavuye mu matora yo kuri 22 kwa gatanu agaragaza ko Evariste Ndayishimiye w'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ariwe watsindiye umwanya wa president wa Repubulika. Umuyobozi wa CNL Agathon Rwasa yabaye wa kabiri mu itora ry'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije arasobanura uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga mu Burundi.
Twayakiriye nabi kuko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishyikirije, yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishyikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro. Kandi ikindi twabonye nuko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba, uravye ingabo zari zihari zifoye ntiyo kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza ukaza ko byari ibindi bintu.
Ikintu mwibaza ko cyaratumye bafata iyo ngingo n'igihe turetse ijo ry'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba?
Kubera yuko ikigaragara mu Burundi nuko abafite igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijyana, abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafite kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka. Iryo hinduka rero bobo ntibarishaka, nta n'ibyo duteze kubona muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekera ko
hari abategetsi bariganywe muri ayo matora, eka abanyapolitiki bariganywe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare, bakaba basaba abanyapolitiki bose kubungabunga amahoro n'umutekano. Abo banyapolitiki bo mu bavuga kwiyo
uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira mugabo umutekano mu Burundi uhungabanwa nande kuhungabanwa n'imbonera kure zigwa zirabonera abantu zibagura gusa.
Ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe? None
icyo tuzokora tuzokubahiriza iby'amategeko ashinga, dukora iby'amategeko turekurira, hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabiye bazojana Burundi.
Mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibiza shingiro itubaha inyishu ibashimisha, muzoca mwitura sentare yo mu bihugu byo mu ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko. Uyu mugambi muracyawufise?
Uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane mugabo hamwe n'ibyo samakunga azotunganiriza Abarundi. Mu gihe Abarundi batazumva yuko bakeneye gushyira ubutungane imbere, amahoro mu Burundi azoguma arayavugwa ku rurimi mugabo mu mitima atayahari.
Hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora. Bakavuga ko mu myaka itanu iheze umugambwe mwari murongoye waronse amajwi arenga gato icumi, bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga 50 abo mu ishuri
abo ni babandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe. Abatoye ko tubazi n'abivye ko bonyine bemanga ko bivye bwa ko atakundi kugira abagumye ubutegetsi babwirizwa kwiba, ubumva ikindi muntu yababwira ari igiki? Wibaza ko Abarundi banezerewe n'uko ama bacirwa bufuri n'abuhoro batora imibyimba batora imibyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe ahubwo wagiriwe n'abakaba ari bapfungwa? Ibyo nibyo Abarundi mwibaza ko bahisemwo? Oya namba, Abarundi bahisemwo impinduka mugabo kubera yuko abamenyere guciriza abandi biganje havuze bati ntibishoboka, onyine barakwivugira ku mugaragaro.
Ibindi byemezo turetse ico gitsure n'izo nguvu muvuga ko umugambo uri ku butegetsi na n'umurwi wari ujeje gutunganya amatora byakoresheje, ibindi bintu byerekana ko mwatsinze koko mu ntara zose n'ibihe?
Urabye ahantu usanga umuntu wakora ati bakavye mangana bo nyene ati uriya yatoye inshuro 40 uriya yatoye inshuro 40, ibyo si byemezo bihagije. Iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye, ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye, ukibuka yuko na semi byayinaniye gushira habona urutonde rw'abatora, ugasanga ku biro bimwe by'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abajenama ba komine, kandi n'amatora yabereye umwanya umwe. Ibyo biyumva wowe bisigura gute?
Amajwi mwaronse muri inshuro mushyantahe atorwasa n'amajwi ayandi yindi migambo itaronse, ikintu muzokora kugira ngo mu myaka indwi iri imbere ayo majwi arenge ngaho eka muhave mutsinda n'amatora atampari zihari ni nk'ibi?
ibyo gukora nibirekwa n'amategeko mugaba hakuru nuko abarundi batahura yuko Burundi busumba inyungu z'abantu bakareka kwemera igitsure cy'abiganje kubera izo batumbi batosigura bakumva yuko bagwiza kurondera iteka ryabo imyaka 15 abantu bari mu magogo atagira ukwasa imyaka 15 twabonye imizimba itemba mu nzuzi twabonye abantu bapfungwa ataca bazira abantu bazimangana bakabura amarengero bariko ngo bafashwe n'abajejwe umutekano imyaka 15 umuntu aja muri sentare ntagira umuciro rubanza ivyo sivyo abarundi bahisemo mu gihe boshima kubandanya mwenye ivyo urumva ko kazoza ku Burundi nanone kazoba kari mu ngorane ikiza nuko abarundi batahura yuko inyungu z'igihugu zisumba inyungu z'akagwe k'abantu hanyuma kandi bagatahura yuko ingimba idashaka kubaka igihugu na buhoro buhoro igihugu kizotera imbere mu gihe abarundi bazaba batahura ko bose ari abarundi atamwana n'ikinono atabitwa ibipinga atabitwa ibiki bose bakubahwa bakubahirizwa mu gihugu cyabibaho
Mwafuze ikibazo cy'ubukene ikibazo cy'umutekano muke ivyo si bintu byiyongereye cyane gose kuva habaye matati mu mwaka wa 2015 inyuma yaho habereye amatati mato
cyatanguye kera none kuva muri 2005 ugiye ukaraba ingene ibiciro byagiye biraduka n'amikoro ukuntu yagiye aragabanuka wovuga ngo byo byatanguye muri 2015 ku muri 2015 byariyongereye mugabo kuva bagishaka ku butegetsi icyo niko umurongo wagiye umeze wagiye ugenda ugabanuka ibintu byagiye biyangara buke buke ku muri 2015 byariyongereye gusumba
mwavuze ko makungu adashobora gutorera inyishu u Burundi ariko musa n'abavuga ko mushobora kuzokwitwara ivyo bintu bibiri n'ivyo bitandukanye
nibitandukanye kwitwara no kwerekana yuko hari ingorane mu gihugu kumbure byo natuma baroni natwe twikubita gashi mugabo inyishu si nitoba mu mahanga abarundi tutaratahura yuko ineza y'igihugu tubwiza kwirondera twebwe nyine nk'abarundi tukabwirizwa kuyiharanira twebwe nk'abarundi amahanga uguse nyugo yuva mutiza umuhoro twebwe turiko turashihana bo baranezerewe kuko bafite isoko iyo turiko turakumirana bobo kuri bo ntangorane babarose amahirwe yo kwironderera amafaranga mu buryo buboroheye gusumba ndahacu rero kumenya yuko wabutwara wabutwagwa yuko ineza y'igihugu ibwizwa kuca imbere ibintu byo kwigungira ko no kurondera inyungu z'akagwi abantu bakagira iyindi ngendo ijanye n'ibihe bya none
abanyapolitike bahiganwe muri aya matora nka bose bariko batera kamu gasaba abarundi kuguma bafatanye mu nda eka abanywanyi babo bose kugira ngo Uburundi bugume mu mutekano ikintu mubwira abanywanyi b'umugambwe senere niki
ibyo tubwira abanywanyi b'umugambwe n'ibyo tubwira n'abandi bose icyo twanga ajya guhahaza abandi ubu ndabwire ije nari nagiye burutana kugarukira ku bantu batuririwe inzu intwaro irahari inzego zose kuva ku mutumba gushika kuri provinsi abajejwe umutekano niko kuko mbwa abantu baratuririwe amazu indwi yose n'inusu irahera ntaba bakarukiye ko ntawagize gute abategetsi muri akarere bavuga ngo ntibubaca ibimenya abo muco wumva yuko amabi akogwa abakingiwe ikibaba n'intwaro ku rwego rucanke ruriya iyo rero intwaro idashobora kuba hagati na hagati ngo ikingire abantu n'ibyabo burya nawe otera kamo akajana ntacyo biheza ngo bishikeko icyo rero bumenya ni uko icyo dukeneye nk'abarundi ni uko tugira iteka nuko inzego z'umutekano zitagira ingendo y'abanyamigambwe zigakorera abarundi twese zikaba ziturwa n'uwo ari we wese ntizigira umwana n'ikinono ngo zigire abo zitonesha n'abo zikandamiza kuko uyu munsi ikindi cyinshi iki gihugu abantu bitwa imbonerakure barishyize hejuru y'inzego zose z'igihugu bakora akazi k'abaribo bose izo nzego ukibaza igituma zihembwa mu mafaranga dutanga y'amakori n'amatagisi ukibaza ibyo barimo ugahebura rero ugambena mbe bamenya amateka y'umurundi ayariyo bakayubahiriza intwaro niyubahe abatwagwa abatwagwa natwe twubahirize amategeko nicyo cyotuma igihugu gitekana
agatungurwasa umukuru umugambwe CNL mu kawakandi n'icegera cy'umukuru w'inama shingamateka mu Burundi murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika.
Radio ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi ry'Amerika.